Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabashuhuje, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga ku itangazamakuru mu Burundi. Ariko rero Edi Rwema turi kumwe hano abanza tunyure muri make mu makuru avugwa mu Burundi uyu munsi. Edi wiriwe?
Wiriwe Thomas. Amakuru atugeraho nuko mu mujyi wa Bujumbura habaye igikorwa cyo gusaka mu mazu atuwemo n'abanyamahanga barimo abadiplomate ba ambasade y'Ububiligi. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza. Eloge, icyo gikorwa nibyo cyabaye?
Ego Medi, nkuko twabwiwe n'abasanzwe baba aho hantu bita kuri Appartement du Lac, ni muri karitsiye ya Kabondo mu gisagara cya Bujumbura. Ni uko igipolisi cyazindukiye gusaka ahasanzwe haba abanyamahanga batandukanye, harimo akora mu buserukizi bw'Ububiligi Bujumbura, hakabamo abakora mu mashyirahamwe yigenga amwe bita ONG, hamwe n'abakora mu bisata bya ONU, kuko n'ikibanza kibamo abantu bava mu bihugu bitandukanye byo mu muryango wa Buraya, hamwe n'abandi usanga bubakanye n'abo bantu.
Eloge Wirikaneza, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amaze kwandika ku rubuga rwa Twitter avuga ko iryo sakwa ryakozwe mu banyamahanga barimo abasenegare, abagineye, abanyarwanda, ababirigi ndetse n'abarundi batuye hafi y'izo nyubako z'abakozi ba ambasade, ariko atari muri ayo mazu yabo.
Nanjye nabonye izo nyandiko ku rubuga rwe rwa Twitter, ariko navuganye n'ubuseruka igihugu cy'Ububiligi mu Burundi, ambasaderi Bernard Quentin yambariye ko iryo saka ryabaye. Mugabo yongeye ko ati, twebwe nta kintu kinini twabivuga ko, kandi tubona ntacyo bidutwaye, kuko abaje gusaka baje bakurikije amategeko, bazanye rwa rupapuro rwo gusaka bita manda.
Eloge Wirikaneza, komeza udukurikirane iyo nkuru, reka tubareke mukurikira ikiganiro muri Isanga na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye Edi. Radio Ijwi rya Amerika muri Isanga. Gutara makuru mu Burundi nicyo tugiye kuganiraho. Umunyamakuru asabwa iki kugira ngo abashe gutara cyangwa se gushakisha amakuru? Ninde umuha uruhushya? Nihe umunyamakuru atemerewe kujya gushaka amakuru? Yese kubundi nayahe makuru abujijwe gukoraho? Nibyo Gabrieli Bihumugani adusobanurira muri iki kiganiro. Gabrieli Bihumugani ni icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi, akongera akaba n'umuvugizi w'uru rwego CNC, Conseil National de la Communication mu Gifaransa. Mukanya rero niwe mushyitsi tuza kuba turi kumwe iyi saha yose mu kiganiro muri Sanga. Mukanya kandi turaza kuvuga no turatanga ingero z'abantu bagiye bagira ingorane mu itaramakuru. Ni mukanya rero.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Sanga. Umushyitsi mukuru rero Gabriel bihumugani turi kumwe Gabriel urahura komeye
yego namahoro namwe toma kamibiri
yego namahoro nagira ngo ngushimire rwose akakanya iyisaha yose utugeneye kugira ngo tuganire kuri utu tuntu tujyanye n'uburyo abanyamakuru bashakisha amakuru ibibara ibyangombwa bagomba kuba bafite ndetse n'amakuru bemerewe gukoraho ayo batemerewe ibyo byose nibyo tugiye kuvugaho ariko rero Gabriel nagira ngo mbanze nkwisegure utwihanganire tubanze twumve aba banyamakuru ukuntu byabagendekeye ni bamwe na bamwe ningero zimwe na zimwe tubanzirize kuri Leon Masengo umuyobozi w'imfata kibanza wa Radio Bonesha FM na Innocent Muryango umuhanga mu byuma kuri iyi radio batawe muri yombi Bujumbura kuri parike ku itariki ntibuka neza mu kwezi gushize kwa 11 bajyanwa kubarizwa mu biro by'iperereza Leon Masengo rero mureke atubwire uko byagenze amajwi ye twayohererejwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza
twatugiye kuri kuri d'appel twumvise yuko Désiré Uwamahoro yarengutse turavuga tuti iyi ni inkuru ikomeye havuzwe ku bintu byinshi abantu bakatanga inkuru zitandukanye twebwe turavuga tuti reka tuhishikire turondere iyo nkuru yimvaho turagenda tugira tuduge abapolisi baratubwira ati ntimwinjira kuva mu gitondo batubwiye ko atawundi muntu numwe bakira umukenyezi wa Désiré Uwamahoro tuce turamubaza tuti nitwa tuzi nuko ari umukenyezi wiwe ariko twabajije umukenyezi ati mbega twabona umukenyezi wa Désiré Uwamahoro turaba nabi hama cha tubwira ati mbega ngo genda mwandike ngo bijya mwanditse yuko ngo ari muri koma none ngo mbega je ndi muri koma ngo noshobora gutanga makuru gute mukanya tuzatubona abwiye abapolisi tuca tubona abapolisi bashavuye utabona wo bashavuriye baraza barazunguruka bavuga bati ninde ngo ninde ngo ariko ararondera ngo umufasoni wa Désiré Uwamahoro tutini twebwe abapolisi mukanya bababaje badukubita ko menote baturiza kamionete batubwira tujyame munsi nebe duca turajyama duca turagenda muri dokumentasi twamaze nk'amasaha nka arenga 3 turi ko turasambishwa barandika turasinya niho twaza tubona rero umukuru w'iperereza araza hama aratubaza nawe nyene ati mwe murakorana n'inzamba ni nahumu tutayatwe ntidukorana tugira twinjire mu kasho niho yacavuga ngo ntacu bareke ngo bagende mugabo ngo ntibiheze ati tuzubandanya amatohoza ico nashimba nuko ugwego sense nago nyene ruri kurugira intambwe mu bijanye no gukingira abamenyesha makuru no kubafasha kugira ngo bashobore kuronka inkuru
uwo rero ni Leon Masengo noneho twumve umunyamakuru w'ijwi rya America Fidelite ishatse wafashwe mu kwezi kwa 10 gushize ari mu kazi aratubwira nako byamugendekeye
hari muzarutana muri komine ya Bukemba cyo ginari mvuye gukorera muri yo komine nyene ahantu hitwa mu Gisosumo neko kuri nkuru ijanye n'abakenyezi barabafashwa n'ishiramo ryo kugurana no gutanga ryo kutigana no gutanga ingurane yitwa Iteka Microfinance hari mico gihe mvuye kuvugana n'aba bakenyezi niho nacafatwa ndiko ndagerageza kugira ngo tahi Bujumbura icyo gihe jenke yagarikwa nagatwe n'abapolisi b'umwibarabara bagenda uruja n'uruza rw'imiduga aho bita mu Gifaransa police de roulage rero barampagaritse mu nyuma banyaka impapuro z'imodoka ndazibaha mu nyuma baca bambwira ngo ndindire ngo hariho umuntu ngo ari nyuma ankeneye ndabaza nyine uyu muntu ankeneye ninde baca bambwira yuko ngo ari chef de poste w'Ibukemba ndabaza nyine uyu chef de poste w'Ibukemba ari hehe atinga ukirizo cy'i police ndabasaba ni kuba ariko burira ni wa police bamerekeje tujane aho kuri ku kirizo cy'i police sho ku yo vugi police jo ngai Bukemba kugira ngo tubane uyu chef w'ipo uyu mu chef w'iyo cyo kirindiro kugira ngo ngerageze gucunguza umwanya umwete hanyuma ubwo nyene bakimpa mu police yamerekeza ndamushira moto kiwanje mu nyuma nzambona ikigwi cy'abantu bari ku mapikipiki abo bantu hari abapolisi bavanze n'abantu bambaye impuzu y'igisivile nyuma yazinguriza imodoka yanjye barampekeza ngaho kirindiro curuka imodoka baca barakoragurika baca batanga uza barambaza ngo uvuye hehe urinde ndabaha ibindanga ndabaha ikarata y'akazi nkoresha ijwi rya Amerika mu nyumba ati nta ruhusha wasabye cyo bita akreditasiyo ntibyo ruhusha zisabwa abanyamahanga ntibisabwa abarundi kazi turashobora abarundi turafise uburenganzira bwo gukorera hose mu gihugu nasubiza nti jewe nta mpusha nategeza kubinda gusa bace tumenyekanisha kubera ko mugihe nkorera mu gihugu cy'u Burundi handi mu Burundi kazi amateko yagenda umugabo kumenyesha makuru arahingira bati none wewe urazi niko kwicije kumenyesha makuru kivyo ucungebesha makuru sense nanze nti kigo kirazi ko no kwiyandikisha naye yandikije barandi mu batefone mubabaze ariko igeze sacho byamaze naramaze kwicuka kihindiro ikiringo c'amasaha ane
uyo rero le fidelite ishatse mu kwezi kwa 11 gushize kandi polisi yirukanye Raisa Inamahoro umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika imubuza gukora akazi ke ikarusi
neza na neza hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyene ico giye nari ngiye gukorera mu ntara ya Karusi ndagenda kuri province ndagenda kwimenyekanisha nsanga buramatari mupfasoni arongoye iyo ntara sihari ndabaza umu conseil principal wiwe nawe nyene bambira yuko ari muri repo medical ndababaza undi muntu noshobora kwimenyekanisha ko baca bambira ngo ariho umuhanuzi wa buramatari ajejwe iby'imibano nawe nyene turaganira ndamwidondora ndamubwira wondiwe ndamwereka n'ibikoresho byanje by'akazi ndamubwira n'ikinzanye gukorera mu ntara hama acarambira ati okay na nyishu ashoka ama azonyishura ariko abanje kuvugana n'abamutwara niko rero kuri uwo munsi nyene nza numva nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro arampamagaye arambaza ihoteli nashikiyemwo ndayimubwira hanyuma acarambira ati rero ku bintu bimeze je twaganiriye n'abantwara nuko bidakunda yuko ushobora gukorera mu ntara buno nyene tugiheza kuganira atani iminota myinshi haciye nza mbona i pick up 2 z'igipolisi n'abapolisi benshi barakikuje ihoteli nari nashikiyemo nyene twarimo nyene hama baraza barabaza bari ngaho onye ibibaranga na jewe ndimwo ndabibereka ndabereka karanga muntu ndabereka badge y'akazi ndabereka urupapuro rwanje rw'akazi rwerekana ko ndumumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ubwo nyene baca bambwira ngo tujane muri komisariya y'igipolisi ngo ngende kwishura ku bibazo ivyo rero bikaba byaranteye amakenga kuko hari 2:30 z'ijoro bwari bwije cyane ndavuga nti burije aya masaha sinibaza ko ari meza kugira umuntu agende kubazwa buno nyene nzamona komisere provinciale w'igipolisi nyene ubutwari bw'igipolisi ku rwego rw'intara yose ya Karusi arampamagaye arambaza ibibazo byinshi ku telefone hafi nk'isaha irenga tuko turavugana ndamubwira ibinzanye ndamubwira nyene ndagerageza kumusigurira ndamusigurira uko nshobora kose atavuga ati sawa ni mu buhuke ejo muga mu gatondo muzozinduke muva mu ntara kandi naravyubahirije kumvuza umutekano wanje samoya ni nusu gitondo yageze navuye mu ntara ya Karusi kandi gushika n'ubu unye sindoroherwa kugira ndonke uruhusha rwo gukorerayo je ikintu gushika ubu unye ikintu kintangaza gushika kuri ino saha canke ntasobanukirwa cyane n'ukuntu umuntu agiye gukorera nko mu ntara ashaka kugira agafatwa nk'umunyamahanga mu gihugu ciwe ndu murundi ngiye mu ntara kuyikoreramo mugabo nkafatwa nk'ukumenga ubunyamahanga vuye mu kindi gihugu aje gukorera mu ntara mugabo uko biri kose si hose bimeze nabe umuntu niyo cavugira muri rusangi hari aho tugenda tukoroherezwa hari naho tutoroherezwa bakatwirukanka ko turashimiye kubajejwe intwaro batworohereza mu kazi kugira dushobore kurangura umurimo wacu wa misi yose
ubu rero yari Raisa Inamahoro nyuma y'aba banyamakuru undi wagize ingorane mu kazi yarari makora ni Jean-Pierre Harerimana w'ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza cyitwa Reuters nawe tumwumve
jewe igihe bampagarika basaba ngo ndabereke ikingenga uruhusha gukora nari kumwe n'umurwi n'abamenyesha makuru ba Al Jazeera televiziyo barabonye ko turiko turafata amasanamu kuko twari dufise uburenganzira bwo gufata amasanamu bararaba turafata amasanamu iruhande y'isoko ya Bujumbura ya kera ubu yarahiye bararinda turaheza umuntu yambaye civile nabonye ko ari nk'umupolisi aranyegera arambaza ngo urafise ibikuranga nti jewe ibindanga ndabifise mugabo naba anye ndafise n'ubusha rwabo gukorera mu Burundi ndararubereka ni nguru nico gituma narafise mu ntoke rudashobora kuguma mu modokari ndarufise aha ruva uruhusha rwitwa accreditation ya senze baca barambwira ngo none wewe urafise uruhusha rwawe uruhusha rwanje narufise mugabo atari uwo kurongora abandi ba journaliste ndi umujournaliste nkorera agence Reuters ushaka carte ngiyi ushaka karanga muntu ngiyi bati oya hogi tugende hariya ku isoko igipolisi hajya abapolisi bahora bakorera mu isoko niho n'ubu bakorera bamwe bacunga hagira uwande y'isoko cyavuga nti sawa tugende mugabo mbanze mbwire aho turiko turakorana ibyo bari kubarambwira ndababwira ko bampagaritse tubanze tujane hariya barabe ko jewe mfise ibingenga nabo bavuga bati oya hogi tujane twese tuje turajana muri sojemak ku kirindiro cy'abapolisi turinjirana barambaza ati none wewe urafise uruhusha wo gukorana naba uruhusha nguru ni accreditation hanyuma nje nagiye no kururondera muri sense no kuvuga ko muri sense bazi jewe kuko nje nagiye kubibaronderera naho nabatwaye nkaberekana abaribo ngira imana cyamba ndafise inimero za telefone z'umukuru wa sense president wa sense Karenga Ramadhan ndamuhamagara arambwiye ati ntugire ikibazo tenyenya gatoyi ndarindira ndaguma ngaho kuri Sojemak munyuma arandungikira icegera ciwe niwe yaje kunkura ngaho honye
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda icegerero cy'umukuru wa sense ni Gabriel Bihumugani niwe rero turi kumwe niko se Gabriel wumvise aba bantu reka duhite duhera kuri Jean Pierre iyo abanyamakuru bagize ikibazo nk'uko nguko mubimenya mute kuki muhita mwiruka mukajya kubashaka ijwi rya Amerika telefone ya Gabriel ndumva isa n'ifite utubazo ntabwo tumwumva neza yego none ubu turumvikana ye
yewe ndakumva
ye ni biriya nari maze kuvuga nti Jean Pierre aravuga ati sense icyegera cy'umukuru wayo niwe waje kumbohora none nkabaza nti mumenya mute umunyamakuru uri mu ngorane kuki muhita mwirukanka mukamujya kumushaka
murakoze cyane kubaza icyo kibazo kuko n'ubundi abantu benshi bashobora kwibaza bati mbega ko mbona hariho bamwe bafashijwe abandi nabo kumbure bakaba barafashijwe bigenda gute icyo kibazo rero niza ko mu kibazo kugira ngo n'abandi baronke umuco ejo cyangwa hirya y'ejo ubundi wese uko ari umumenyeshamakuru na cyane cyane azi muri sense mu bisanzwe nta kibazo ashobora kubwira mu gihe wenyine yabivuze hakiri kare iyo rero ari umumenyeshamakuru wo ngaha mu gihugu mu bisanzwe ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu ngingo yaryo ya 11 ivuga yuko umumenyeshamakuru wese afise uburenganzira ku butaka bw'u Burundi ko ashobora abafise umutekano w'ubuzima bwiwe n'igikoresho byiwe bisigura ko atezo ahaba ariho kwaba atezo kukingirwa akagira umutekano mu byo akora ibyo bwizwa nyine mu ngingo y'icumi nayivuga yuko umumenyeshamakuru wese afise uburenganzira bwo gukorera ahariho hose ku gataka k'u Burundi niho haho rero wumva hariho bamwe baja hagati mu gihugu abandi nabo bakajaha bagakorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu bisanzwe urumva ibwirizwa yamaze gushiraho intumbero nyamukuru y'ingene ibintu byogenda
none se Gabriel
ari umumenyeshamakuru asanzwe abyi ngaha muri sense mfate nk'akabiro nk'uko kwa Jean Pierre Jean Pierre yari avuye yari yaje kuronderera accreditation abamenyeshamakuru babiri bo muri televiziyo Al Jazeera hanyuma turabaha accreditation hanyuma nawe avuga yuko agiye kubereka ingene bagenda tuti ntashoboye kusangira umumenyeshamakuru uramenye ingene ubereka naho ubusa tuti nta kibazo gusa akantu kagiye gushika uretse na Jean Pierre navuga nti ni nuko byo bishika no kuba ari wese mu by'akazi kuko umuntu wese yamagira impanuka z'akazi kuko akazi uri kurakora ntigashobora kuba ingorane na gatoya ibyo byagenze rero muhugira ngo bafatwe abo bamenyesha makuru bo hanze ntibafashwe ngo nuko badafise ubwo burenganzira babibabuze mugabo abapolisi umupolisi ndamubajije yavuze ngo nuko babonye ngo umurundi ariwe ariko arafotora ngo mu gihe mugabo uruhusha rwo gufotora rwahawe umunyamahanga umurundi nawe gukoreraho kuja gufotora yari kubisabira uruhusha kubera ibyo byo gufotora ku isoko na cyane cyane ubona ingene habaye bagiye babona bavuze bati twagiye tubona ariwe ariko arafotora mugabo ntiari kuhafotora ati iyo tubona hafotora aba nta kibazo aravuga rero nti ibyo byashitse naho umumenyeshamakuru we kwari ukubaherekeza mugabo mu byo gufotora ngaha ibyo nta ruhusha yabidusabiye mugabo rero ko kubera yihenze kandi murabona yuko abamenyeshamakuru bariko barafashanya kandi ako kazi kose bose bakazi urumva ryabaye ikosa ry'akazi mugabo ikosa ryotuma ibintu bigera kure ama rero baca baramumpereza baramurekura nta ngorane ziriwe zirajyamo urumva rero uba yaciye muri CNC wese wafise inimero zacu twe tubabwira tuti umuntu wese azi ko umumenyeshamakuru azi ko agiye kurondera amakuru cyangwa agiye kurangura umwuga wiwe agize ikibazo uwa mbere abanza kurondera ni twebwe muri CNC kugira ngo ubwa mbere ni twe tuba tumuzi kandi twe tuba tuzi icyaba ariko arakora ariko rero hariho bamwe iyo tubabariye tuti murate kuturondera usanga atakurondeye akagomba kujya kurondera abandi bantu yibaza ko bomufasha muri bicange biriya mugabo rero mu kirundi baca umugari bati intware ziribwa ku moya ushobora kurondera nk'akarorero uramatari ashobora kuba ataze kuri umumenyeshamakuru ushobora kurondera nk'akarorero komiseri w'igipolisi mu gihe wafashwe n'abapolisi komiseri wewe afata uwo muntu wese atamenye cyangwa atazi n'icyo agiye gukora nawe nyine ntapfa kumureka ngo arengane ubu umumenyeshamakuru utamumenyeshamakuru n'akazi kiwe aba ariko arakora bigaca bisigura rero mu gihe we yatubwiye twe dushya tuca kuri abo bantu tukavuga tuti uwo muntu turamuzi ibyo aje gukora n'ibi niho haho rero tuca tugerageza kwiruka n'ingoga bataragira ibibazo
niko se Gabriye ubungubu nk'abarayisa se bavuga ko iyo bagiye mu ntara bagomba kujya kwimenyekanisha na Fidelite yavuze ati baramfashe bavuga ngo nta ruhushya mfite none se bababwiye bati tugiye mu ntara hanaha tugiye gukora ibi n'ibi mwebwe sense icyo gihe ntabwo bagomba kujya kwimenyekanisha nanone kwa buramatari cyangwa se no mu zindi nzego za polisi iyo bagezeyo mu ntara
ego toma ubivuze neza kuko kubera dusanzwe dusangiye imigenzo utubitahura neza
yego
mfata akarorero nk'umupolisi umupolisi agiye gufata umuntu arashika akamwereka icyerekana ko ari umupolisi na manda ituma yerekana yuko agiye kumufata ibyo bintu atabyerekanye keretse ko umupolisi ashobora kuba afise inembo cyangwa nakaba afise inkoho ubundi ntiyo ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu ubwo bubasha ntabwo yaba afite ariko rero urumva amategeko avuga yuko hariho ibyo abanza kwerekana ari umupolisi abanza kwerekana nuko afise ububasha bwo kuza gufata uwo muntu bisigura ko rero mu migenzo y'ikirundi ntushobora kugenda mu rugo rw'umuntu utaramukije uvuge ngo ngiye ngushike wicara cyangwa ntushike uhakoreye nk'ikintu utavuze uti mwiriwe hano cyangwa naho utimakeye hano iyo ni imigenzo tumenyereye navuze yuko mu ngingo y'icumi y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko umumenyesha amakuru arekuriwe kujya gukora umwuga wiwe aho ariho hose ku gataka k'u Burundi
icyangombwa rero ni uko abanza kubimenyekanishaho mwebwe CNC
ndavuga gutya mu kirundi bavuga bati ingoma yagukanze irahura ugahunga ngomba burya dutahurane twese dukorera umugabo umwe n'igihugu twese dukorera igihugu yaba umumenyeshamakuru yaba umupolisi yaba uwo ari we wese twese dukorera igihugu ko dukorera igihugu rero ntitwopfa ingene tugikorera ahubwo tworaba ingene tugikorera neza ni ukuvuga umumenyeshamakuru agiye nko mu ntara ahantu kumbure buramatari waho batamenyeranye cyangwa mwikomine kanaka musitantere batamenyeranye kurya utogenda mu rugo rw'umuntu ngo ni uko ufise ubwo burenganzira uhabwa n'ibwirizwa utavuze uti mwiriwe hano uwo muntu ntacyo agufata ati uramuteye n'umumenyesha makuru kuvuga ko adafite ubwo burenganzira cyangwa naho se kuba yuko byanditse ahantu uko ategereza kujya kumenyekanisha oya n'imigenzo uretse rero n'imigenzo ko muri ya ngingo y'icumi na rimwe ivuga yuko umumenyesha makuru ategereza gukingirwa ku mutekano wiwe no ku mutekano w'ibikoresho byiwe uwo mumenyesha makuru rero kugira ngo hamagize ikibazo ari muri province kanaka uwa mbere babaza ni Buramatari none Buramatari azoza gusigura umuntu atigeze amenya ko yaje gukorera mu ntari we aho urumva ngaho hatahazi ikibazo mugabo iyo mu gihe umumenyeshamakuru yimenyekanishije akavuga ati jewe nyakubahwa Buramatari jewe nje gukorera mu ntari wawe uno munsi nje mu bintu ibi n'ibi n'ibi cyangwa ati natokwirwa asigura nje gukora ibi n'ibi n'ibi mugabo akamubwira ati nje gukorera ngaha murabwira abanaba yuko ari iyo ndori ntibahavuye bibaze yuko ndi caduka cyane naho ngiye gukora ibintu bitari mu mategeko muri icyo gihe aca yinjira neza atangwa na fise kuko aza gushikayo mu santeri waho aba yamaze kubwirwa na Buramatari yuko ari umumenyeshamakuru aje mu santeri amaze kubyumva yumvise umumenyeshamakuru umutumba agira aje gukorera ko mu santeri asabwira chef de zone nawe akasabwira umukuru w'umutumba urumva ugiye muri ingene abategetsi basumbane mu ntwaro bituma uwo mumenyeshamakuru atagira umutekano kuko ntawuza kumuhangara kuko baba bamumenye kuko mu gihe atimenyekanishije ni ukuri ntacyo ntangaza kuko abarundi kugira ngo ubu mutekano buhari ni uko kenshi bagiye barikingira jyewe ntanga akarorero nko mu mwaka uheze aho naba kenshi wasanga ku mugoroba abo tubana turaba ingene twiba ko mu gihe ahandi twaba tubona bitariko biragenda neza bisigura ko rero nko muri icyo gihe wari kutugwamo tutamuzi reka yari koroherwa nahore navuze nti ingoma yagukanze irahura urugahunga
yego
mu gihe rero agiye mu ntara jyewe ndavuga nti
niyimenyekanishe si uruhushya basaba
ibyo mutuma ahubwo agira umutekano w'iwe agiye gukora
ye radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Gabrieli Bihumugani ni icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi akongera akaba n'umuvugizi w'uru rwego rero CNC Conseil National de la Communication mu Gifaransa ni we rero mutumire mukuru kuri telefone dufite Habimana wiriwe
mwiriwe neza
akabazo kawe
kibazo nagomba kubaza n'iki kijyanye n'ibi by'abamenyeshamakuru na cyane cyane abamenyeshamakuru basanzwe bakorera amaradiyo yigenga ikibazo rero nagomba kubaza icyo cyegera cy'umukuru wa CNC none baravuga yuko umumenyeshamakuru buri gihe yagiye gutora amakuru hirya abanza guca muri CNC bakamuha uruhushya hanyuma urwo ruhushya akarujyana kujya gutora amakuru cyangwa gutohoza amakuru mu ntara iyo bishyitse rero birashikiye rero umupolisi akamuhagarika yamuhagaritse akerekana urwo ruhushya aba yahawe n'urwo rwego ruba rumutwara CNC hanyuma rero bigashika rero umupolisi ntiyemere urwo ruhushya akaca amujyana nko muri komisariya cyangwa aho basanzwe kubaritswa uwo mumenyeshamakuru ugasanga arapfunze umuntu rero akaca yibaza mbega kuki urwo ruhushya rwoba rutangwa na CNC rwoba atakamaro rwoba rufise ku gipolisi cyangwa igipolisi hamwe na CNC hoba hariho ukudakorana neza bituma polisi itoba yemera urwo ruhushya rwa CNC
ye Habima urakoze
kuki boba bama bafashwe icyo nicyo kibazo njyewe nagomba kubaza uwo mutumire
ye urakoze Habima reka hita gusubiza Gabriel
yego murakoze cyane namwumvise kandi yabagize ikibazo cyiza kandi igituma abagize icyo kibazo mu biganiro nkunda gutanga ndabisubiramo kenshi murabona turabye ibyahitiye na cyane cyane nko ku maradiyo amwamwe n'ibyahora bihavugirwa byatumye rero nk'abamenyeshamakuru bakora kuri ayo maradiyo cyangwa ayo maradiyo nyine atagira ishusho ribi iryo shusho ribi rero rigaca ribakurikira aho baciye hose ni nacyo gituma rero nk'ubu ndatanga nk'akarorero kamwe gusa hari Makamba hanyuma hari ibikorwa byo kugira na bura matari yo makamba hanyuma umumenyesha makuru w'iradio bonesha ari injira yinjanye n'abandi mamenyesha makuru ariko bura matari makamba cyangwa ati sohoka wowe ko n'ahandi radio yiwanyu yarahagarika mugabo rero bura matari yabimenye ni radio ni yahagaritswe oya bahagaritse gusa bababujije yuko baja aho yahorikorera iradio burya ntihagaritswe bababujije gushika aho bahora bakorera gusa ubundi abamenyesha makuru barakorera kuri ya mihora ngurukana bumenyi
kandi mwarabibemereye
barabufise urumva rero nko muri icyo gihe hariho bimwe abantu usanga bakoze mugabo batabitahuye hanyuma hejuru y'icyo kuko rero ibya akahise ibyari byaraciye kuri iyo radiyo cyo kimwe na ziriya zindi radiyo urumva n'umutegetsi hariya aguma abona umengo ni bya bindi rero nkaca mvuga nti akahise niko tuma tugatsimbara tarako cyane tubagoma dukorera ko ntidutere tujya imbere ahubwo mvuga nti turabe aho tugeze uno munsi kugira ngo turabe ibikenewe aho ibyo dukorera ko hanyuma tujya imbere n'ubu nyine aha turi ko turavugana twe tuvuga tuti nk'abamenyeshamakuru ba radiyo bonesha batakamba bati bagomba gusubira gukora n'ubu ntariko mvugishije ukuri bamye mubiri wacu bamye kudusaba batubaza bati aho bigeze kugira ngo iradiyo yabo yuguruye senise turagerageza turiko turakora ibishoboka byose kandi muri icyo gihe mvuga nti umumenyeshamakuru wese turazi ibyahitiye ni ukuri tugomba twe tugerageza yuko hagaruka umwuka mwiza hagati y'abamenyeshamakuru n'urwego senise hagati y'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu hagati y'abamenyeshamakuru n'abajeje intwaro hagati y'abamenyeshamakuru n'abapolisi kuko nabivuze neza kuva kare twese dukorera umugabo umwe ni igihugu cy'u Burundi ko dukorera igihugu cy'u Burundi ibyo bituma hariho abashobora kugira ishusho mbi tubikureho ahubwo turabe ubu kuko sinobideha erega ubwa mbere hoho byari bigoye kumenya n'abamenyeshamakuru umenye neza yuko nabo nyine bakora uwo mwuga babifitiye impapuro z'umutsindo cyane naho babimenyereye hariho bamwe usanga bakora n'ibyo batumva bagasa babikora nabi ni nacyo gituma nk'ubu ntavuga nti mu byo twamye tubahantu batwabwiye tuti bagume bibutsa na cyane cyane abamenyeshamakuru amaradiyo yibutsa abamenyeshamakuru babo akarangamutima k'iradiyo kuko turamaze kubibona kenshi hariho abamenyeshamakuru usanga yinengesereye akavuga n'ibitagenda n'akarangamutima k'iradiyo muri icyo gihe rero twebwe icyo dukora turagerageza guhanura tuti aha wihenze nawe ngaha wihenze ntumbero ntambuga nti ni ukuri abamenyeshamakuru bamwe bafise ibyo bibazo ku kubera kahise ntibafise ibibazo ngo ni ukubera kumbure uruhushya senise itanga rutobagwemeye muri iyo ntumbero ntambuga nti ubu twaravuze tuti amategeko tugomba ko akurikizwa kuko ugiye kuraba senise ugiye kumara imyaka cumi mugabo ibwirizwa rigenga umugabo kumenyesha amakuru ryavuga yuko umumenyesha amakuru we ubwo atangura akazi gukora yategereza guhabwa uruhushya rwo gukora ako kazi n'urwego senise ni ukuvuga bakamuha ikarita y'akazi mu gifaransa bavuga ni karite do purese ibyo rero ubu inyuma y'imyaka cumi senise ntigiye kubikora ubundi bapfa gukora batazwi nta na hamwe bari banditswe
ubu mwatangiye no kubakorera rusansoma
twarayihegeje ubu dufise ni ukuvuga mu Burundi dufise abanyamakuru baba amajana ane na mirongo itanu bisigura ko inyuma y'icyo gitegiri dufise uwo wenda agiye gukora umwuga tukaraba tugasanga ntiyanditswe iwacu tuvuga tuti wowe uri icyaduka ntituguze naho yoba yahora akora uwo mwuga yewe ndatanga akarore n'uno munsi ejo ntihagire ikiba uyu ntazovuge hariho uwo umaze gufatwa hanyuma afashwa ngo bakore umumenyeshamakuru turamubaza tuti wowe wariyandikishije insiguro yatanze yavuze ngo yewe ni ukuri ndashara umunyeshuri diporome ntibarayima ndababwira nti none wowe ingingo ya gatandatu y'ibwirizwa rigenga umugabo w'umumenyeshamakuru ivuga yuko utegereza kuba ufite diporome wenda uvuga ko uri umumenyeshamakuru utangaza ku maradiyo ko uri umumenyeshamakuru wabivanye aho ntibona kuri ko arenga amategeko urumva rero kugeza uno munsi ngo uwo ari mu kibazo ejo cyangwa hirya y'ejo niyo agenda ahantu buri umumenyeshamakuru jengo mandali sivyo ndavuka ni tuzo mukaraba muri sense ili kuri kiani wazo vitu
yeye
nimuri ya nimuri ya nimbere ni
ego
muri ya rero tuliko turakosora amategeko amwe tugerageza kuyuza kugira ngo mumenye cyama ko ashobora gukora yorohewe ubundi
radio ijwi rya Amerika nanone telefone ya Gabrieli Bihumugani ijema gatotsi gatoya ibyo ari byose turi kuganira ku buryo abanyamakuru batara amakuru mu Burundi gutara amakuru nuko yashakisha mu magambo makeya ibyo umutumire amaze kutubwira mbibutse ko ari cyagera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi akongera akaba n'umuvugizi w'uru rwego amaze rero kutubwira ko umurundi cyangwa umurundi kazi ntabwo amategeko amubuza akazi ke ntabwo ashinzwe kujya gusaba uruhushya buramatari cyangwa se umutware wa gipolisi cyangwa wa gisirikare ahubwo abamenyesha ko ageze mu gice cy'igihugu bashinzwe kugira ngo bakingire umutekano we bakingire n'umutekano w'ibikoresho bye. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone y'umutumire wacu rongera koze ariko kandi kuri telefone dufite na Ernest. Ernest wiriwe neza?
Okay.
Akabazo kawe?
Bon, yari intererano peut-être n'utubazo tubiye muza kubaza mu nyuma. Mm-hmm. Bon, nagomba nshimire uwo mutumire Gabriel mwatumiye. Be na SNC barongoye ku gikorwa cyiza bariko bararangura cyo kushira ku murongo abo banyamakuru w'abarundi n'abarundi kazi bashinzwe kutara amakuru mu Burundi. Turavye akahise ku Burundi tuvuga akahise kavuwa mu gihe cy'amakuru d'etat ni myerekano mu mwaka uheze nari mu Burundi bo kugemba muri Amerika. Nararavye ukuntu abanyamakuru bakora narumviriza amaradiyo nkasoma ibinyamakuru byanditse nkasigara niyumvira ati mbega iyi demokarasi itafise abantu bashyira ku murongo stadini ibigomba kuvugwa ibigomba kumvirizwa iki ni igihugu ndimo ni igiki ahubwo novuga ko bari baratebye gufata ingingo rutura kugira ngo bashire ibyo binyamakuru nayo maradiyo ku murongo urumva muri make vraiment ni cyo cyumviro ni cyiza ni babandanye ahubwo bashire ko n'amategeko stagire aha na vya bindi bidasubirwa inyuma abantu badakurikiza amategeko gaho mu Burundi.
Yego.
Burundi kintu cishe icyo gihugu no kudakurikiza amategeko.
Yego Ernest.
Ikibazo nari nagomba ndamubaze rero. Mbega umuntu uzosubira gukora akazi cyaga ako gakazi kumenyesha makuru cyakwandika adakurikije amategeko bategerezwa kumuhana gute? Twe twiyumvira nk'abanyagihugu ko bo muhana.
Ernest. Ernest.
Ego.
Amaze kubivuga buretse ngusubiza aho ngaho kubera ko icyo twakivuze sense niba utagiye kwiyandikisha ngo bakumenye ko uri umunyamakuru ibindi byose ugomba kubyirengera iyo ugiye ubeshya ngo uri umunyamakuru. Amaze kubivuga mukanya.
Ego.
Akabazo kagufi kanyuma none.
Akabazo kanyuma nagomba ndakabaze mwebwe abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika. Mbeko mukurikirana ngaho mu biyaga bigari bya Afrika stadiri birabana na no gutangaza amakuru mubona Uburundi aribwo mwoshize ko icyo no kwita stadiri alarme ko turazi neza ko mu Burundi itangaza amakuru rikora ukuri kwamye kandi rikora.
Ernest reka mpite ngusubiza no mu cyumweru gishize buretse twumvikane Ernest. Ernest reka mpite nkwishyura mu cyumweru gishize twakoze ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda nabwo hari kuwa kane ugende ku rubuga rwa internet rwa radio ijwi rya Amerika. Nibyo rero urakoze cyane igisubizo uragifite
nagomba nkubaze ndeka ndagiheze
ariko rero wikwigomba mu ijambo Ernest. Ernest ndeka nkwambura ijambo kubera ko wagiye mu bindi urakoze cyane rwose ibyo bibazo uzabibariza handi n'ikindi gihe reka twihere ijambo Leon. Leon wiriwe neza?
Wiriwe kamirindi.
Akabazo kawe? Yego turakomeye. Akabazo kawe?
Yego akabazo kandi nataka mbaza umutumire na cyane cyane umushinga ntahe bihumugani Gabriel asanzwe ari umukegera akaba n'umuvugizi wa CNC. Ego twari turaba itangazamakuru ngaha mu Burundi turabona yuko biteye ku rwego rwo hejuru n'ubwo hagiye haracamwo akantu kagiye karatosi kazana cyane cyane mu bihe twari tuyikiyemo.
Komeza.
Hanyuma nashaka rero ndamubaze na cyane cyane twari turaba uko abanyamakuru bakorana cyane cyane mu gutangaza nk'inkuru zijyanye n'umuntu w'umutegetsi cyangwa ziri zoba zikora nko kuri leta yuko biboneka yuko abanyamakuru hagera abanyamakuru bamwe basya bagatinya kugira icyo bashikirije ko nashaka ndamubaze icyo baba bariko barakora muri CNC kugira ngo bahe ingufu abanyamakuru uburyo bwo gutohoza inkuru iyo ari yo yose atawe barenganije kandi atawe barengeye akarindwi atabyo kuvuga ngo izingo zerekana mu bategetsi bo hejuru cyane niza bari muri leta kuko ingorane iraboneka kuko ubu nato bitubona abanyagihugu b'Abarundi tutakironka inkuru zikwiye kubera hariho ubwoba bw'abanyamakuru bamwe banka gukora inkuru zijya mu butegetsi.
Yee Leon urakoze.
Urakoze namwe genda kwicwa rya Amerika.
Gabriel ahangaha biragusha kuri kiriya kibazo hari amakuru abanyamakuru batemerewe batarekuriwe kujya kurebaho mu gihugu.
Urakoze cyane kandi burya iyo umuntu afise akamwubakiye kubibaza nibyo byiza kuko ibikunda kutugora kenshi amakuru ntatangwa mu mwanya wo cyane naho warafise inyishu y'ikibazo kanaho ugasanga ntiyayitanze. Nagira ndamubwira ubwa mbere hoho mu ngingo ya mbere y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko urwego CNC rugeze kugenzura amaradiyo yaba y'igihugu cyangwa amaradiyo yigenga urumva n'amaradiyo yose nta kumenyesha amakuru n'umwe akumiriwe bose yaba uwigenga cyangwa uw'igihugu abo bose bateza kugenzurwa na CNC. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ku bijyanye rero n'ingene hariho abamenyesha amakuru bamwe bemerewe kujya kuvugisha umutegetsi yura aba nabo zibemerewe uko siko nubivuga ahubwo yosubira inyuma akabanza kuraba mbega ni radiyo iyihe cyangwa n'umumenyesha amakuru wowe aho ntanza ku rwego rw'ubuhinga ubuhinga ngombye kuvuga iki utuze kuri ligne editoriale y'iradiyo cyangwa kayido sharje yayo
ni ukuvuga umurongo ngenderwaho w'akazi radiyo ni cyangwa ikinyamakuru kinini
iradiyo kanaka dufate nk'iradiyo ijejwe imico hariho nk'ibibazo udashobora kujya kubaza umuntu ibibazo bya politiki kubera ijejwe imico gukurikirana ibintu by'imico nayo ntisiza kubaza politiki urumva ntibijyanye muri icyo gihe ntuzovuga ngo mbega ujya mu bimenyeshamakuru yuko batamwemerera kandi nawe akarangamutima k'iradiyo yiwe katabimwemerera urumva aho biba bigihuye mugabo ku zindi radiyo zemerewe ni ukuvuga mu ntumbero zihaye harimo no kuvuga ibya politiki uwo mumenyeshamakuru azogenda kubaza wa munyapolitiki n'ibyo bibazo byose bya politiki mugabo nk'abantu rero babyumviza bazoguma bavuga bati mbega ni kubera iki hagomba hagenda ujya ni uko akarangamutima k'iradiyo kiwe kabimwemerera urya wundi nawe areka kujya kubibaza kuko bitari mu karangamutima k'iradiyo yiwe muri icyo gihe rero urumva suva yuko baba bamubujije uriya oya n'ubuhinga bujyanye n'ubwo kumenyesha amakuru kandi nabo yamukumiriye kandi bagombye guhindura bati twebwe kuva ubu akarangamutima k'iradiyo tugomba gahinduke kagende uku n'uku n'uku batwandikira ikete gusa tutegereza kuba twabishyuye imbere y'ukwezi tutabishyuye naho bisigura yuko ibyo baba basabye bica bijya mu ngiro kuko tuba twabiritse kuko twabonye ko atakibazo biteye
hanyuma ariko
rero ntawe uvuga yuko umumenyesha amakuru akumirwa mu kujya kubaza ibibazo umutegetsi cyangwa uriya oya uko ni ukwiyenda
Leon yego ako ngako nagira ngo ugasobanure neza none se ikinyamakuru cyangwa radiyo ishinzwe kwandika ku muntu ku mutegetsi cyangwa n'ibikorwa bye
aha mu bisanzwe umutegetsi bagenda kumurondera kw'inkuru y'ibyo asanzwe akora kuko murabizi yuko sinzi ngene tuvuga mu Kirundi la vie privée sacrée
ubuzima bwite bwa muntu
ubuzima bw'umuntu
ni ntakoma komwa ni ntayegaye
gikeneye kuja kubitangaza. Ni muri ngombero rero mu bisanzwe babagiye kumubaza amakuru ajanye n'ibyo umuntu asanzwe ajejwe kugira ngo babimenyeshe abenegihugu baba bakeneye kubimenya.
Hari icyo amategeko ateganya ku muntu w'umutegetsi wimanya amakuru mu rwego rw'akazi ke? Hari icyo amategeko abivugaho?
Mu bisanzwe twebwe hano mu Burundi hariho itegeko ritarajaho ryotuma kumbure ngo umuntu afatirwe ingingo. Ni itegeko rijyanye no gutanga inkuru mu gihe ariwe wifise. Iryo tegeko twebwe hano mu Burundi ntarihari. Kubera atarihari rero urumva nama nabisiguye, iyo ugiye kubaza umuntu inkuru ukamutelefona akakubwira ngo wewe sindaguha inkuru, mu bisanzwe inkuru abaguhaye niyo nyene yavuze ko ataguha inkuru.
Iyo ubwayo ni inkuru.
Iyo nayo ni inkuru. Umutelefone naho telefone yiga igasona mugabo ntiyitabe, naho nyine uravuga yuko wamurondeye telefone igasona ntiyitabe. Mugabo ukatugerageza kurondera abandi bashobora kuvuga ibindi kumbure byoba bigomba kwegerana n'ibyo. Muri icyo gihe ikintu tukunda kwibutsa abamenyeshamakuru ni uko botanga amakuru akurikije amategeko, ni ukuvuga information equilibre.
Yego.
Kuko mu gihe atatanze amakuru ari equilibre bica bimugaruka ko, na cyane cyane mu ngingo ya 45 yitwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, aho ivuga yuko uwo wese yabeshewe cyangwa bamuvuze ko inkuru zitari zo afite uburenganzira bwo kubireshuza kuri icyo kimenyesha amakuru nyine cyamuvuze ko iyo nkuru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Sanga.
Mvuga nti
yego,
muri icyo gihe nta kuvuga yuko hariho aniganya ijambo cyane naho k'umuntu atatanze inkuru oya atatanze umumenyeshamakuru nakore ibyo arekuriwe n'amategeko, kandi burya amakuru aba yafise gusa iyo abyo umwuga wiwe neza ntashobora kubura amakuru atanga kiretse byamunaniye kuyatunganya neza.
Gabriel Bihumugani, icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, ni n'umuvugizi wa CNC. Kuri telefone dufite Gilbert. Gilbert wiriwe?
Yego, niriwe Dirwema.
Ni Thomas Kamirinda ariko na Dirwema, twese turi kimwe. Akabazo kawe kihutirwa.
Yego, bo, jewe ndagira mbaze mundamukirwe mutumire.
Yego, arakumva.
Nshengira ko ngira ngo ntanga n'icyumviro gitoya. Ni kuri twebwe twarabonye amaradiyo menshi kugwa Rovensiri. Pana kuva amaradiyo menshi yagiye ameze ashingwa mu Burundi aza umengo aje nk'uko umengo aje gukorera umugambi runaka cyangwa ashinga ikintu runaka
gusha ku ngingo.
Yego, ayo maradiyo tumaze kubona nta muntu yovuga mu migani bwatoze na 2016 n'abatumva ayo ni radiyo RP yitwa ashinga nabwo ko ari ibyo abanyarwanda ariko niyo nagiye ivuriro nagiye icumbiro igenda yegamira abantu runaka icumbiro opozisiyo abantu bagiye bahuje.
Gilbert, gusha ku ngingo, hari akabazo ufite cyangwa uri kwivugira ibitekerezo byawe?
Yego, bo nagira ubwo nagenda mubaze none ko byashitse gafata umukuru w'igihugu yarahari igashaka kumwinjira mu buzima bakamucoza bakanatangaza amakuru yo kumutura no kumuvuga nahaba ari umukuru w'igihugu akaba igihugu. None hariho ibihano bihari ngo harisha igaragara cyane ikibazo cy'abantu hari ifite.
Ye, urakoze cyane.
Yego, nagenda mubaze.
Oya, hiniraho ngaho yabyumvise ibihano n'ibirebana n'ibihano. Urakoze, noneho duhamagare Emery. Nuko Gabriel Bihumugani abasubirize rimwe na Gilbert. Emery wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe ukagire kagufi. Yego, wiriwe. Vuga akabazo kawe ukagire kagufi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Emery, ndumva tutumvikana neza, noneho mureke umutumire asubize Gilbert.
Ego Toma, murakoze cyane. Nagira ngo munsubire mu kibazo cyiwe igihe ariko arakibaza numvise hakiyemo umuyaga mwinshi sinamwumvise neza.
Yego, mu magambo makeya we yari arimo yinubira yuko ngo radio RPA ishobora kuba yaragerageje kwinjira mu buzima bwite bw'umukuru w'igihugu. Noneho akabaza ati ese hari ibihano biteganijwe mu mategeko nk'amaradiyo akoze gutyo cyangwa se ubwo nanjye nakongeraho n'akanjye n'ibinyamakuru byinjiye mu buzima bwite bw'umuntu vie privée?
Ego urakoze cyane. Mbere ahubwo icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane mu rwego rwo kumenyesha amakuru bisanzwe bitomoye neza. Biratomoye iyo utakoze neza utavuze amakuru uko byategerezwa hariho ibihano bitegekanije, harimo kukwaka ya karata y'umumenyeshamakuru, hariho kugara ikiganiro kanaka cy'iradiyo, hariho no kugara iradiyo burundu bibaye nkenerwa. Ariko rero umuntu umumenyeshamakuru mwibuke yuko nawe ni umwenegihugu co kimwe n'abenegihugu bandi. Ariko mu mwuga wiwe wo kumenyesha amakuru, iyo rero yakoze ikosa rijanye n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha muri icyo gihe sisense oya hacakora izindi nzego z'ubutungane, ni nacyo gituma rero uwinjiye mu buzima vipurive bw'uwundi muntu cyangwa bw'umukuru w'igihugu cyangwa uwo ari we wese, icyo gihe amategeko arabitomora neza. Baravuga ati twebwe nka sense gusa turerekana yuko icyo yakoze atari ikosa rijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, ari ikosa rijyanye n'ayandi mategeko, tugahita tuvuga tuti ibi ni bike kwigirwa ahandi, si byo kwigirwa muri sense. Ni muri iyo ntumbero rero dushaka tuvuga tuti nimba RPA ibyo yararigize, murabona ko si ibyo gusa yagize, hariho n'ibindi yagize bitari bike. N'ubu mbere ahubwo mbamenyesha nuko ibandanye ikora amakosa, nacyo gituma nk'ubu hajya bajya basaba ngo amaradiyo yugururwe cyagire. Ibyo tuvuga n'ubu kugeza uno munsi sense niyorota igiye kugura RPA n'amakosa ibandanye ikora, kuko ubu irikikoresha abamenyeshamakuru yaho rikoresha, ihindura izina, ihindura ibiganiro mugabo, igumana ibyahora biranga na kare, ni ukuvuga bijya bimenyetso byerekana iradiyo ibigumiza uko nyine. Urumva yagumye ikora amakosa maremare, ntituzi yuko izobananye yitwa RPA, ntituzi yuko izosaba izotera igaruke gukorera hano. Icyo ni ikibazo cy'akayobera abahinga.
Gabriel Bihumugani, yego
rero habaye ibyo, umuntu yakoze ikosa risanzwe rigengwa n'amategeko mpanabyaha acakurikiranwa n'ubutungane ntakurikiranwa muri sene.
Ye niko se Gabriel, dusubiye inyuma gatoya, uburyo umunyamakuru agomba kujya kwimenyekanisha mu nzego z'ubutegetsi, mbese mu bashinzwe intwaro, kandi ari nabo bagomba kumurebera umutekano we n'uw'ibikoresho bye. Noneho nk'iyo umunyamakuru agomba gukora inkuru icukumbuye, ni ukuvuga mbese nka enquête mu Gifaransa, uko kujya kwimenyekanisha ntibyabangamira akazi ke?
Haba namba na gatoyi, kuko nagira ngarukaho nyine. Mbega iyo nkuru yo bagomba kurondera cyangwa azokoresha, none ntuzi yuko twebwe nka sense tuza kuza gufata abamenyeshamakuru mu gihe inkuru yarondeye ayishyishije kuri mikoro, ni ukuvuga mu Gifaransa ibaye difize. Itaraba difize ni ibanga ryiwe, itashobora kuyikoza niwe akimenya. None umunsi azoyishyira kuri mikoro kumbura akaba agomba kuvuga buri amatari kanaka akajya atinya kujya kumumenyekanisha ko ngo ni uko agomba kuzomuvuga. None ya ngingo nababwira imuha uburenganzira bw'uko yisigura, noneho ntazo kwisigura. Ni nacyo gituma rero ntibikenewe, kuko uzi ko uri kurakora umwuga wawe ntabyo kwinyegeza, ahubwo bica biboneka yuko waba ukora umwuga nabi. Mugabo utinyegeze iyo nkuru, ahubwo tuzane inkuru nziza itomoye.
Radio Ijwi rya Amerika
ndamvuga nti ahubwo yogenda akamubwira ahubwo nari ndagukeneye umbwire ibi n'ibi n'ibi n'ibi, verisi yamuhaye iyo nyine akatagenda akayikonfronta n'iyindi y'abandi kumbure bamwidogera. Urumva nyagize ya ekilibre na mvuka
yee noneho duhamagare Janvier nshuti z'ijwi rya Amerika ndabona tugenda dusa nabagana ku musozo w'iki kiganiro Janvier wiriwe
wiriwe neza
akabazo kagufi
nuko ibyo bintu mbana amenyesha makuru bashyikiye n'ibyo bakwihangana kuko natwe abanyagihugu turiko tashyikiza icyumviro haraboneka abantu badutoteza bakadutera ubwoba nkagibira amaze kumvikira agatari gake urumve icyo nsise n'icyoyi interano n'icyo nari nsise nta kundi
ye urakoze Janvier noneho duhamagare na Vianney maze Gabriel abasubirize hamwe Vianney wiriwe
wiriwe cyane
akabazo kagufi cyane kubera ko igihe kigiye
jewe ikibazo nagomba kubaza n'ikijyanye n'ibijyanye n'ivyo bihano ariko aravuga hari gihe usanga kumbure mubashikiriza nabo ivi amajambo cyangwa basikiriza ivyumviro ku radio cyane cyane dufatiye ku banye politiki ariko usanga bashikiriza amajambo adahumuriza cyangwa kera ubwoba abanyagihugu bega bobo bose ndetse hari uburenganzira ifise bwo kuba kudikara cyangwa kuba buza gusubira guhabwa mikoro kibazo cyanjye cyari icyo
urakoze Vianney reka Gabriel ahita gusubiza Gabriel
ehe arakoze cyane urumva mu bisanzwe nagira n'ubu ndabisubiremo abantu bose babyumva burya umuntu asubiramo igitutsi cyavuze n'uyu ariko aratuka ubundi ujya gisubiyemo niwe abatukanye mu gihe rero wowe uri umumenyesha makuru inkuru wagiye kurondera usanga ni inkuru ziturira mu bisanzwe ari inkuru iturira kiraza kwishikiriza utaheza kuyiyungurura utayiyunguruye umwuga uba ukoze nabi nk'akarorero abamenyesha makuru barabizi ingingo ya mbere ya code de deontologie ni ukuvuga amategeko agenga umwuga w'abamenyesha makuru ivuga yuko umumenyesha makuru ategereza gushikiriza amakuru yisunze akaranga n'imico
by'igihugu n'abanyagihugu
none mu gihe ibyo atabikurikije hari mariya akajya gucisha ko bya bindi bituma hari haba hava bamererwa nabi kuca nke kuriya ntarondera ingene aza kubibaransa neza kugira ngo akore wa mwuga we neza none se uzoza kubirondera kubije yabivuze cyangwa uzobironde ku mumenyeshamakuru atakoze akazi kiwe neza aho rero niho niyo nyinshi itomoye ntibarondere ujya yabivuze rondera ujya mumenyeshamakuru yabishyize kuri mikoro niwe yagize ikosa
Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi akongera akaba n'umuvugizi w'uru rwego ndabona dushigaje nk'umunota umwe noneho mu munota umwe gusa iki kiganiro wakivuga mu magambo make gute
mu magambo make mvuga nti n'ukuri abamenyeshamakuru na cyane cyane bo mu Burundi tubatumirira gukora neza umwuga wabo kuko mu ntumbero ya sense y'ubu tugerageza yuko tukora ibishoboka byo kugira ngo umumenyeshamakuru wo mu Burundi amere nk'abo bandi bamenyeshamakuru bo hanze ahubwo abo bo hanze aho boje kurondera amakuru bo nyene bishyira hano ahubwo babone yuko n'abamenyeshamakuru bo mu Burundi ari abamenyeshamakuru babunyoye kandi bemewe ubwa mbere twebwe mu rwego sense tubemeze kandi n'abandi tuvuge tuti aba n'indyamunyu barakora akazi kabo neza hanyuma rero ibyo by'inyikego cyangwa ibyo bindi byabaye ejo akahise gategura akazoza twebwe rero tuvuga tuti ubu turaje nk'ubu nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni ukuri turiko turagenda dukorana neza kandi biriko biragenda neza ego ndashobora kuba njyewe ndabivuze gutyo mugabo hariho abandi kumbure boba batabishima ndabasaba batwihanganira ariko baduhe benefisi to dute baraba ibyo tugiye gukora no mu minsi iri imbere gutyo bazoheza babone yuko kumbure ibyo twavuze tutababwiye amasigara cyicaro murakoze
Gabriel Bihumugani nanjye ndagushimiye cyane rwose inshuti zacu rero nk'uko mwabyumvise umunyamakuru w'umurundi cyangwa umurundi kazi arekuriwe gukora hose mu gihugu nta mbogamizi abashinzwe intwaro n'umutekano bakamenya umutekano we n'ibikoresho bye ndabashimiye cyane mujye no ku rubuga rwacu rwa internet murahadusanga radio yacu voa.com murakarama ibiganiro byacu birakomeza.